Wachamangu wa sena ya na hangwa mburaru kovga bujumbura mburwa mkuru butonzi bumbirije ya warani ya gateka kazina munu mburundi mundu buheze iluhande icha habi ke kwako chukutele la vikoro kwa zite la bugoba chata angajwe numushika nganji ya jerifu mteka na umushuhida baki hagari kwa hiyo ngele ikivza hazuga alizunze ego na kuhunga wanya utonzi viki hugu huka masoko ijuja amerika ya bitubu gie nishira mwize ashi beri kora matohoza kuburundi jaru mvisa umakuru kakina tesaki ya numushaka chati mkuru mrijo shira hamwe ya ijuja amerika kakwi hagari kwa jaro jaho nyanza mategeko asaba kubo rekurgo ataki ninze gusabga
l'initiative pour les droits humains au Burundi est
mumugambo harari la gateka kazi na munu mu Burundi turaraje ushinga ifatwa gizo mpirimbanyizi 5 nivyagirije bitagira urufatiro babegeteko dusaba ko bore kugwa vuba bwango abategetsi b'u Burundi bari mu mushirangandu w'intware yo hagati bavuze ko bo babatera iterabwoba mbega isano hagati yabo bantu amashirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza ego no guhungabanya ubutunzi bwacu n'ukuri byo byagirije ntibigira ifatiro bivugwa ko abategetsi babajiza kuronka imfashanyo mva makungu mugabe ibyo nta mategeko abibuza kandi si cyagihanwa n'ubutungane
kubwa tafaki anakorera ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi no mu karere k'ibyaga binini bya Afrika mu myaka 25 heze ifungwa rya abapasoni batatu n'abagabo babiri bahani ya gateka kazina muntu yerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese ashinzwe cyumviro bitandukanye n'ibyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ibyabaye byerekana inyishu leta y'u Burundi ifite amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira haho nyanzwa amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa agize indi mpirimbanyi mu kiringo cy'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza. Hafatwa uharanira agateka kazi na muntu cyangwa umumenyesha makuru. Hakaba ugwama ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa inyuma y'umwaka canke ibiri. Hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe. Ubutumwa buratomoye. Leta ntihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi.
Inyuma y'imitsi ibiri abahani hagati y'akazina muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze mushikanganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifite ivyemezo. Martin Iteret
bakorana n'ishirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nk'ibita ngo financement ya terrorism
ariko muri ideya yaje bagasanga ingendo ari igihe ucyane by'ibyo president ndashimiye adasiba gusezerana.
Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
ayo mahagarikwa ateye ku biri n'ibintu byose perezida yasezeranye. Yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucunyiza sosiyete sivile. Ibi biteza urubwo Burundi perezida
abamudogera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko umuntu buheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Tujeze kunegura hari n'abatacumviriza amadesikoro yanjye ndotavuga turabizi ngo n'umunwa gusa mugari agira ndababwira na Yezu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe.
Munyamateka wa Armel Niyongere asanzwe ari mu bahani agateka kazina muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe aho nyanzwa amategeko uko niko yabisigurijwe ijya Amerika kuri telefone.
Amashirahamwe adahanira ibiciro bya politiki mu Burundi nta tegeko na rimwe ribabuza gukorana n'amashirahamwe adafise ibiro i Burundi. Ivyo rero bikaba biri mu rwarukurikirane rw'uhohotera abandi hagati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana bazoba ivya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza neza yuko byagataya kazi na muntu byo kwishira no kwizana byose atabiriho
icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 12 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose erojya urika neza ijwi rya Amerika.